aus Nehemia 9. Es ist ja
Nemije chichenda hano ni sengesho ryo kwihanagwera ku murongo gatandatu Nehemia gatatu mu murongo gatandatu duhere ku gice cya kabiri cy'umurongo wa gatanu batiri muve hasi muhimbaza uhoraho imana yanyu nk'uko vyamyuhereye kera hose ugashitse ibihe bitazoshira baraheza bahimbaza izina ryiwe gihoraho ry'icyubahiro ariryo rishinzwe hejuru gusumba aho gushima kose no guhimbaza kose bigarukira mu wa gatandatu Ezira araheza aravuga ati ni wowe uhoraho wowe wenyine nta wundi ni wowe waremye ijuru mbere n'amajuru asumba yandi n'ingabo zose zo kuriyo waremye isi n'ibiri muri kuriyo byose n'ibiyaga n'ibiri muri byo byose kandi ni wowe ubibeshaho ingabo zo kwijuru ziraguhimbaza murongo w'indwi Uhoraho mana ni wewe watoye Aburahamu umukura muri uri bukarudaya umwita izina Aburahamu Murongo munani wabonye umutima wiwe ko ari uwo kwizigirwa imbere yawe usezerana nawe isezerano ryo kuzoha urubyaro rwiwe igihugu cy'abanyakanani n'icy'abaheti n'icy'abamori n'icy'abaferizi n'icy'abayebusi n'icy'abagirugashi kandi iryo sezerano warishikije kuko wama ugororoka murongo w'icyenda wabonye ibyago by'abasokuruza bari muri Egiputa wumva gutakamba kwabo bari mu kiyaga gitukura bari ku kiyaga gitukura murongo w'icumi werekanye ibimenyetso n'ibitangaza kuri Farawo no kubasavye biwe no ku bantu bose bo mu gihugu ciwe kuko waruzi ko bagenda babihayagizako uko niko wironke izina rya rurangiranwa ariryo gifise na bugungo n'ubu watandukanije ikiyaga mu maso yabo nabo bagicamo nk'abagendera ku musozi ariko aba bakurikiye babahiga ubakororera ibwina badobera mu mazi maremare nk'ibuye Ubarongozi nkingi y'igicu ku murango ni nkingi y'umuriro mu ijoro kugira ngo bamurikire mu nzira bacamwo uramanuka uhagarara ku musozi Sinayi uvugana na buri mu ijuru ubaha amategeko agororotse n'ivyagezwe vy'ukuri n'ivyashinzwe bona amabwirizwa vy'agahore murongo wa cumi na kane wamenyesheje isabato yawe yera ubashiriraho amabwirizwa n'ivyashinzwe n'ivyagezwe ubitumye umusavyi wawe Mose ubaha umutsima uvuye mu ijuru wo kubamara inzara ubaha amazi adudubiza mu gitandara yo kubamara inyota ubagira kujya kwinjira igihugu warahiye kuzokibaha cumi na gatandatu ariko basokuruza bacu babaye intahetwa bagamika amazosi ntibumvira amabwirizwa yawe banka kuyumvira cyangwa ngo bibuke ibitangaza wakoze muri bo ariko bagamika amazosi baragarariza bironderera umugabisha ngo basubire mu buja bahozemo ariko wewe uri Imana ikunda guharira uri nyabuntu wuzuye imbabazi uteba kuraka ugira ikigongwe cyinshi nuko rero ntiwabataye umurongo wa 18 mbere naho bicuriye igishushanyo cy'imasa kivugutiwe bakavuga bati ehe imana yanyu yabakuye muri Egiputa bagakora ivyo kukuratsa bikomeye ariko naho nyene ariko naho nyene kubw'imbabazi zawe nyinshi niho bataye mu bugaragwa nyingi y'igicu ntiyabavuye imbere ku murango ibarongora mu nzira canke inkingi y'umuriro mu ijoro yo kubamurikira ngo ibereke inzira bacamo wabahaye mwemu wawe mwiza wabahaye mwemu wawe mwiza wo kubaho ubwenge ntiwabimye manu yawe yo kurya ubaha n'amazi yo kubamara inyota wabatungiye mu bugaragwa kumara imyaka 40 ntibagira icyo bakena impuzu zabo ntizabashirira ko ibihenge byabo ntibyavyimba wabagabiye igihugu ibihugu by'abami ubahe n'amahanga ubagabanganya imigabane nk'uko imiryango yabo iri begukira igihugu cya Sihoni umwami w'iHeshiboni n'igihugu cya Ogi umwami w'iBashani 23 wagwije abana babo bangana n'inyenyeri zo ku ijuru ubashyira mu gihugu wabariye ba sokuruza babo ngo bacinjire bacegukire nuko abo bana babo baraza binjira icyo gihugu baracegukira nawunesha imvukira zaho aribo Banyakanani ubagabura mu maboko yabo hamwe n'abami babo n'abantu bo muri icyo gihugu kugira ngo babagirire uko bashaka batsinda ibisagara bikomeye bifise inzitizi z'amabuye bashikira n'intara zimera cyane binjira n'amazu yuzuye ibyiza byose bashikira n'ibyobo byimbiwe kubika amazi n'imirima n'imizabibu n'imyerayo n'ibindi bintu byama by'isinzi barajya barahaga barabyibuha bidibamira mu byiza byose wabahaye kumbure gushika hano ano majambo y'agaciro y'Imana yera kandi agaciro y'Imana twaje nka kugirihimbaza ariko turabona hano ko uyu muntu w'Imana yadugije gushika ku mana yaduze gushika rino sengesho umuntu w'Imana yadugije ku mana kumbura n'ishengero ryose bakubise akajisho baraba ibyabaye muri kahise kera mu gihe cy'abasekuruza bakubise akajisho inyuma baragera gushika Mose gushika ku kuvayo barabonye barashobora kwibonera neza ukuntu Imana yo kwizigirwa yari kumwe n'abantu bayo n'ukuntu yabanye n'abasekuruza baratuye baramenya yuko yabahaye ivyo bari yabasezeraniye yarabahaye ivyo yari yabasezeraniye byose ko baramenye ko batakoze nk'uko Imana yari yabibasavye duze gusoma ko Imana yabagiriye imbabazi ntiyabaheba ariko havugwa hano ngo inkingi y'umuriro yagendera imbere yabo ku murango no mu ijoro Imana yo kwizigirwa yamanye nabo ivyo bakora byose yagumana nabo urero ndibuka ubutumwa bwa mwenda tabranam avuga ati baramukumbura yarafise cyari gutuma abavuma ariko ntiyari gushobora kuvuma w'Imana yari yahezagiye mu butumwa mwenda tabranam aravuga ngo baracumuye aho bageza bakoze ibibi byinshi yamara nta muntu n'umwe yari afise uburenganzira bwo kubagira nabi kuko bari abantu batoranijwe amen hano rero turabona no muntu w'Imana ahamagara abantu b'Imana guhimbaza Imana guhiga umurongo gatanu ngo Nehemiya gatanu ngo guhimbaza Uhoraho Imana yanyu Uhoraho ibihe bidashira bwari bumenyi buteye igomwe biciye kuri mwe mu w'Imana kandi ayo majambo yavuzwe aracyari mazima gushika no muri kino gihe na twebwe benda tabakuna n'amashiki bacu ndishobora gukora ukundi kuntu atari ukwihimbaza Imana yacu gushika mu guhoraho turashobora kuraba inyuma tukabona ukuntu Uhoraho yakoze ibikomeye kandi ntituzakubyibagira kandi turashobora kuvuga tuti barashoboye kubona umwami ibyo Uhoraho yakoze ariko nk'uko byanditswe hano barakomanaje imitima yabo baba abantu batagondwa izosi barononekara barakomanaza imitima imbere y'Imana n'imbere y'ijambo ryayo ariko siko bikwiriye kugenda benda tarabasiki bacu ariko mu mitima yacu tugumize imitima yacu yuzure kandi turaramura amaso k'Uhoraho kugira ngo tumushimire kandi tumushime kubw'ubuntu bwiwe kubw'ubwizigwa bwiwe no kumbabaziwe kuko nta kindi twovuga atari uko natwe turashobora kuvuga tuti turi abantu ubuntu bibagira kandi b'abanyantege nke kandi birashoboka yuko dukora amakosa menshi umwe agakora menshi uwundi agakora make ariko turegereye umwami kandi dushaka kumusaba na cyane cyane kuno mugoroba kuko ni igihe cyo gusenga dushaka kumusaba kugira ngo tugirire imbabazi atubabarire bagenzi bacu ntiyibuke amakosa yacu n'ibyaha byacu ariko atwoze mu maraso yiwe y'igiciro kandi yera nicyo gituma dukoranye bene atanu abashiki bacu kugira ngo tumuheshe icyubahiro tumushime tumuhiduhimbaze umwami wacu hano muri Nehemiya igice cy'igice n'umurongo wa 16 haravuga ngo ariko basokuruza bacu babaye intahe twabagamika amazuzi nibumvira amabwirizwa yawe umurongo wa 17 banka kuyumvira cyangwa ngo bibuke ibitangazo wakoze muri bo ariko bagamika amazusi yabo bari bagiye iby'Imana yabakoranye nako tubwiriza nako tubyibagire ga yemwe mbega nako twibagire iby'Imana yakoze oya biragahera nico gituma dutegerezwa kuvuga ibyo bintu kuvuga iby'Imana yakoze kuva ku ntango gushika ku iherezo kuko ntiranahetsa benda tanabashiki bacu yatanguranye na Mose na Aburahamu ariko ntiraheza ko yararejo ni kwari uno munsi karacyakora ibintu no munsi bikomeye kuri abo bamwizi bayizigira kandi bayikunda kandi bumva ijambo ryayo bendata n'abasiki bacu nk'uko twabisome nga mu ntango muri Nehemiya igice cya 9 murongo wa 6 ngo ni wowe Uhoraho wenyine nta wundi ni wowe waremye ijuru mbere n'amajuru asumba yane n'ingabo zo kuri yo waremye isi n'ibiri muri yo byose n'ibiyaga n'ibiri muri byo byose kandi wowe ubibeshaho byose ingabo zo ku ijuru ziraguhimbaza nace nibaza nizi ngabo zo mu ijuru gusa zibwiriza kuyihimbaza ariko natwebwe twagenewe kuyihimbaza natwebwe twagenewe kuyishima kandi turashobora kubona kandi tukizera n'imitima yacu yose ko byose byaremwe n'ukuboko kw'Imana yacu kandi ko byose biri mu biganza byayo bikomeye bihambaye ibyaremwe byose uko biri na cyane cyane abo yahisemwo kandi kabahamagara muri kino gihe kandi utibagiye ubwoko bw'Abisirayeli ubwo yegeranije ikabashyira mu gihugu cyabo ni Imana nziza nta na kimwe yibagira twabisomye hano ingene yarashikirije ijambo ryayo ku murongo w'8 aravuga ngo wabonye umutima ngo warashikirije isezerano ryawe kandi nako turashobora kwizigira yuko izoshyira ijambo ryayo gushyira ku iherezo nimba yarashikije ibyo yabwiye Mose, nimba yarashikije ibyo yabwiye Aburahamu, nimba yarashikije ibyo yabwiye Eliya, n'ibyo yabwiye abavugishwa n'Imana bose. Natwe turashobora kumenya neza ko izoshyize ibyo yatubwiye muri no minsi, muri kino gihe. Benda turabasiki bacu, tugume duhagaze mu kwizera, ntitunyigange kandi dusubire inyuma mu byizigiro dufise, ariko mu byizigiro byacu dufise dushyire ukwizera kwacu kose mu isezerano ryiwe, kuko turazi ko ijoro n'isibizorengana, ariko ibyo yavuze izo bishyitsa nta nkeka, kandi uko niko tunezerewe kandi dushima Imana. Navyumviriye ko uko yarinze Abisirayeli mu bugaragwa kumara imyaka 40. Hano haravugwa ku murongo wa 21, murongo wa 21 haravugwa ngo impuzu zabo ntizabashiriye, ku birenge byabo ntivyavyimba, ibi n'ibindi, bari bafite ivyo barya n'ivyo banywa. Imana y'imbabazi yaritaye ibyo bari bakeneye byose. Bashiki bacu, natwe nacyo tuzigira tubura. Imana yo kwizigirwa iratwitaho gushika muri no minsi. Iritwararika ibyo turya by'ibyo bw'imwemwe, iritwararika ibyo dukeneye hano ku isi, iritwararika ibintu byose. Nta kintu tukora atari kwishima. Nashaka mvuge nti Imana itugirira ubuntu bwo kutaba abantu batagondwa izosi. Nitwibagire amajambo yose y'Imana, amajambo yose y'Imana cyane cyane ayo yavuze muri no minsi yacu. Gumbure twashaka kuvuga tujyanye tukihuta mu kubakira urubanza bariya. Mbega bimeze gute? Kwebwe none bimeze gute? Twebwe wowe bimeze gute? Jewe bimeze gute kuri jewe? Turashobora kumure gusoma amajambo tukavuga tuti none aba bantu bashoboye gute kumera gutyo? Umuntu arabye ibyo babonye n'amaso yabo n'ingene barongowe bagasohoka bava muri Egiputa, ni gute bashoboye gukora ibintu nk'ibyo? Ntitubaze icyo kibazo, ahubwo dusenge umwami tumubwire tuti tugirire imbabazi, nimba abo batashoboye kubishobora twe dufashe tubishobore mwami, kugira ngo dushobore guhagarara imbere yawe utagira imara bagangebejebe nk'uko ukeneye ko tuba imbere yawe. Benda turabashiki bacu, ndiyo sengesho ryanjye kandi icyo cyifuzo cyanjye imbere y'Imana nzima, kandi izera yuko ari icyo cyifuzo cya twese. Vyo tumarira iki kwiruka? Vyo tumarira iki nitutabasha gushikira igitsibo cy'insinzi? Vyo tumarira iki? Ngibi rero dushaka twese gushikira igitsibo cy'insinzi. Nicyo gituma nababwiye nti twiyubare ku ijambo ry'umwami wacu, tukunde ijambo ry'umwami, turifate nk'ama ibyo yategeze tubifate nk'ama, kuko muri no minsi yacu yaduhaye ibyagezwe byinshi, kandi twarashoboye gukora ibintu byinshi, kandi dushaka gukomeza kwikomeza ivuga, kandi komeza kutwimenyekanisha, kutwiyereka, kandi yihesha icyubahiro mu bantu bayo. Sivyo dushaka twese? None sivyo dushaka? Siko ni ndizera ko ari byo ariko dusaba ni ndufashe ku buntu bwayo. Umwami wacu ashimwe kubw'amahigwe twaronse gushobora kuba hano. Indirimbo twaririmbye ntitwapfuye kuziririmba gusa, ariko twibajije niba ivyo turirimba by'ukuri ari iby'ukuri muri twebwe. Mbega ubuzima bwawe bubera umugisha abandi koko? Ndibaza yuko Imana ishobora kuduha imigisha kubw'ubuntu, kugira ngo dushobore kuba umugisha ku bandi. Kandi ijambo rya nyuma muri rya ndirimbo ryavuga kubimbuzi. Amajambo ya nyuma muri rya ndirimbo, umugwi munini w'abimbuzi bazanye imikaba y'ivyimburwa. Imana tugira ubuntu twese. Uwabivye niwa atanga niwa kuza ibyo byabibwe, kandi agatanga n'ivyimburwa. Mbega uramaze kubera umugisha abandi? Mbega urikoreye umutwaro w'abari ku mfiro, w'abantu bo ku isi bose bari ku mfiro? Mbega uramaze gushira koko umusaraba w'umucunguzi imbere y'amaso yawe? Ni kibazo twese dutegerezwa kwishura ko ijambo y'intangamara ryamaze kudukora ko ariko hari kintu cankoze ko cane uyu munsi kumutaga kandi ndasavye kandi ndasavye urya muntu byukuri antahure ariko cyari kibazo cyo kumenya nimba bafise impano bategerezwa kubanza gukoranira hamwe imbere y'ikorana gitangura kandi nakiye ntanga inyisho ubwo nyene ndavuga nti dufise musiki wacu umwe wenyine afise impano cyangwa mvuge nti impano niwe zikorera muri we niwe wenyine impano zikoreramo kandi ibyo byankubise cyane kurusha nk'umuturagano n'umuravyo bifatanye byankoze ko cyane bimaze iki kugira kugira uko bitunganijwe mu isengero hamwe n'amategeko ngendegwa ko kandi atabindi bihagije cyo kubihagararira dufise dufise ishusho yo kubaha Imana tukabigaragaza inyuma ariko ubushobozi bw'Imana butegereza kugaragara kubigaragaza tukabuhakana kubera ko budashobora no kugira aho bugaragarira dushobora kugaragara hari ikintu kiriko cyace kiba muri jewe tuzorindira gushika ryari gushika Imana izosuka mwe mu wayo gayemba nikanga nituzorindira gushika ryari gushikaho ivyo bitubera nkaha ari ikibazo cy'ukubaho cy'ugupfa no gukira kuri twebwe kugira ngo dushobore kuza imbere y'inyonga z'Imana kugira ngo ishobore kuduhezagira nk'uko yahezagiye abizera bo mu isengero rya mbere mbega turi hano kugira ngo dupfe guharira gusa cyane duharire tuvuge amajambo gusa ibintu bidashobora gushyirwa mu ngiro mbega turi ngaho kugira ngo dukore ibyo bintu cyane turi hano kugira ngo dushobore kureka Imana iduhezagire kugira ngo natwe tube umugisha ku bandi biroroshye kuvuga ngo uyu canke uriya barafise impano kandi bimeze ukunuku mbega iyo niyo nyishu iva ku Mana ufise mbega ivyo biraguhagije umutima wawe uri kuracira iricira urubanza abandi nk'uko oye mbega none n'uburenganzira bwawe cyangwa n'uburenganzira bwanje bwo kwakira kuronka ibivuye ku Mana ibyo yadusezeraniye ntituri hano kugira ngo dutange ibibanza kandi tugabure ibintu muri kano kanya cyangwa ngo ducire urubanza duce imanza cyangwa ngo ducire kwiteka abantu ariko turi hano kugira ngo tugire umugabane mu gikorwa cyo kugarurirwa ibintu byose kandi ibyo bitezwa gukorwa biciye mu guswa kwa mwemu kandi niba twibaza ko Imana niba twemera ko Imana izosuka mwemu wayo tutabanje gusemerera ngo dutakambe ntibigende uko niba tuzomusuka tutabanje gusemerera ntibigende uko nyene hasi ikibazo cyo kuvuza induru kuvuga cyane cyangwa guceceka ni ikibazo cyo kwizera iby'Imana yaduhaye iby'Imana yadusezeraniye maze gusuka kwa mwemu yera gushobore kugaragara kuboneka twasubiye mu ijambo ry'intangamarara ibintu byiza cyane kandi Imana ntiyigeze ireka kuba umwizigirwa ahubwo yamishitse ibyo yasezeranye icyankoze ko muri kijya gisomwa twasomye ni uko ujya muntu w'Imana akavuga agahera kuri Aburahamu aragenda agashya kuri Aburahamu uwo Imana yahaye isezerano niba dukurikiye turavye inkuru za Aburahamu kuva ku ntango cyangwa reka mvuge nti tuzitanguye tugatangura inkuru za Aburahamu tukazihera ku ntango cyangwa tuzisubiyemo turamaze kubisoma hano inshuro zibiri cyangwa zitatu muri uno mwaka. Hano turabona muri Yosuwa igice cya 24 murongo wa kabiri, turasoma ibikurikira. Yosuwa barira abantu bose ati, uku nikoraho Imana y'Abisirayeli agize ati, kera abasokuruza banyu baba hakujya ya Efurate, nkatera se wa Aburahamu na Nahori, basaba izindi mana. Murongo wa gatatu, bukenjana sokuruza wanyu Aburahamu ndamukura hakujya y'urwo ruzi mugenduzi igihugu cyose cy'i Kanani, muha kurondoka muha Isaka. Muha Isaka. Kumbure aya majambo, tugarukize kwa majambo. Tera, Aburahamu, Nahori. Abo bose basenga ibigirwamana hari hakujya y'uruzi Efurate, ntibari bazi Imana y'ukuri. Ubwo nyene Imana ishobora byose ikiramwiyereka, iramuhamagara, iranamwishurira. Nta muntu numwe akeneye kwirwa aramwigisha, nta muntu numwe akeneye kwirwa aramubwira ubutumwa. Yigishijwe n'Imana, arongorwa n'Imana, agirirwa ubuntu n'Imana, ahitwamo n'Imana, yahisomo n'Imana, kandi ahagarukana ukwizera ajya mu gihugu atazi naho icyo gihugu giherereye. Ariko yarahagurutse aragenda mu kwizera, yumvira ijwi ryavuganye nawe. Ni bangahe basenze Imana ubwo nyene Imana ibigirwamana, ubwo nyene bacha baramenya Imana y'ukuri, Imana nzima? Urubyaro rwa Aburahamu bose. Iskani sino bura kwibaza ku ijambo rimwe mwenda ta Reinhold Dondal araja kubimbabarira ko, ariko numurongo nkunda cyane uri muri Isaya 51. Hano uvugishwa n'Imana araza gahera kuri Aburahamu akavuga ati, akavuga hano ahera kuri Aburahamu akavuga hano, turabona hano ku murongo wa mbere avuga ngo, nimunyumve yemwe abakurikira kugororoka, yemwe abarondera Uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Murongo wa kabiri, mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yababyaye, nkuko hamwe kuko hamwe Aburahamu yarakira umwe rudende, namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Hano turabona inkuru za Aburahamu, kandi inkuru ya Aburahamu ni inkuru y'uwizera wese, kuko nkuko byanditswe mu Bigalatiya, turi urubyaro rwa Aburahamu nk'uko Isaka yari ari, nk'uko byanditse mu twebwe abizera turi urubyaro rwa Aburahamu nk'uko Isaka yari ari. Yari umwe yahamagarwa maze akomokwa ko n'abantu isinzi, Imana yaramuhezagiye imushiraho kuba umugisha ku bandi. Tukareba kuri ya ndirimbo twaririmbye rero mu ntango, mbega uno munsi uri umugisha ku bandi, ubera umugisha abandi, mbega uri umugisha ku bandi. Nitwahagarara imbere y'Uhoraho kuri wa munsi ugiruze, ni nye ni njitu zo muha. Imana ni ime na wigwe. Iduhe twese. Iduhe ubuntu bwo kugendana nawe. Kuba ubuzima buyibereye ngo buyibereye ubuzima buyerejwe kandi bwayiyeguriye ari navyo biyemerera kuba ubuzima bwayo hano biciye muri twebwe kandi ndizera ko nibimana ishobora gukishura kutugira abantu nkabo bashize ku mutima igikorwa cyayo kandi ndata Schmidt araza kumbabara nawe nyene igihe navuga haizi iminsi navuze nti nditwararitse cyane abantu nibwo buryo bwiza bwo kubivuga kumbure butomoye ariko ndata Schmidt yaciye anyishura mbwira ngo ariko ahubwo wewe nibo bakwitwararitse cyane ubwo naciye mvuga nti mwe ndata ibi bintu nzoyivuga ku butumwa kwa gatatu za ku mugoroba kuri jewe ryari nk'ijambo cy'ubumenyi no guhishurirwa umwana w'Imana w'ukuri aba yitwararitse abatwaye ku mutima wiwe abandi bana b'Imana wundi mwana w'Imana atari kumushira ku rurimi kumuvuga ku rurimi gusa ariko abamufise abamushize ku mutima abamufise mu mutima kandi ndibaza ko ari byo twese twategerezwa kwipima ko mu bisanzwe nimba duf abandi tubashize tubashize ku rurimi tubafise ku rurimi gusa tumwe tubavuga muri cyo gihe tubafise ku tuba tubashize ku mutima tubafise ku mutima nimba tubafise mu mutima muri cyo gihe rero ntitubafise ku rurimi ndibaza mbega biratahuritse neza gahe ivyo vyambereye nkuguhishurirwa akenshi Imana iravugana nanje mu buryo bw'iyoroheje maze bigacha biba nk'ubutumwa nja kuvuga ko canavuga nti Imana yanje ntabirenze ibinkeneye niyo ndunduro ya vyose ibi niyo ndunduro ya vyose kubwivyo nta muntu numwe akeneye kwigwa ratanga insobanuro cyangwa avuge ngo birakwiye kutahura ibigucya cyangwa bitahura gucya oya oya nuko nyene none bimeze gute ku bantu baje imbere y'inyonga z'Imana bega ntibari bakwiye kujya kugenda bafise effort be ntibagenda bafise effort ntibagenda abaje imbere y'uhoraho ntibaje bafise kugikiriza amabuye 12 agaragaza imiryango y'Abisirayeli mbega ntiyari ntibagenda batwaye abantu b'Imana ku mutima ubwo nibwo buherezi nyakuri kandi Paulo aravuga yuko ateza gushitsa igikorwa cy'ubuherezi biciye mu buvuga butumwa mu butumwa bwiza kandi turi ubwoko bw'abaherezi n'abami kubw'umwami wacu Imana nifata ururimi rwanje nifata n'ururimi rwawe ifata indimi zacu twese maze ihindura imitima yacu duhe imitima misha n'imwe musha kugira ngo dushobore kugira icyo tuyikorera kuko intumwa Paul arandikira Abaroma akavuga ati Yakobo arandika akavuga ngo ururimi rugukoresha guheza gera no guvuma ab'Imana yaremye Yakobo mbega ni iki tubwirizwa gukora Imana dufashe twese ku bwubuntu ivyo bintu byacye vyinjira mu mutima wanje ubu rero ndabibamenyesheje kandi Imana yo tunyiganyiza nkuko nyene mwibaze namwe aho turi hano nimwibaze namwe aho turi hano niba twabwirizwa kuvuga tuti ubu rero dukoranye kubw'amasengesho hama turavuga ngo hari umuntu umwe gusa ari hano ngo hano ngo dufise umuntu umwe wenyene afise impano hano muri hano iwacu ibyo sinjya kubyinjiramo cyane ariko ndabasabye umwe wese nigiki Imana yakoze ku bwacu twese muri imyaka ije Imana yadukoreye iki muri imyaka iheze mbega imigisha imwe yaguye iburyo iyindi gwe ibumoso canke twaranyoye ku gikombe cy'agakiza maze tuba abasangiye mpemu yera. Ikindi kibazo tudashobora kwirengagiza kandi baza yuko Imana ikeneye kubita hasi maze ivuga iti sishobora kubahezagira mutararonka ubwo bushobozi buzoshobora gukorera muri mwebwe. Sishobora kubahezagira. Nicyo gituma nibaza yuko twabwiriza gusenga by'ukuri, ariko nzibwiriza gusenga mu byo twumvikanye ko, ariko tubwiriza gusemerera mu mitima yacu. Nimba umuntu asengesha amajambo menshi ubundi akabona yuko abandi badashobora kumukurikira ukuntu asenga, ukuntu ariko arasenga, cuhagarika. Tubwirwa gusenga tukajyana n'abandi kandi twategerezwa kuba abantu bakorwa ko mu mitima, kandi muravye neza abantu bari badukikije burya baratubona, kandi twabwirizwa gusenga nk'uko mwe mu Imana adutegetse. Kumbe uko igihe kizoshika aho twese tuzosenga nk'umuntu umwe, dusengererwe nk'umuntu umwe, kandi iyo ni isengesho rivugwa muri Bibiliya. Kandi abibabwiye bivuye mu mutima, umwe muri twebwe muri twe gobe ndata nimba bwirizwa guhamagara akavuga ngo dusenge, ngo twese dusengere hamwe. Muri icyo gihe uyo ni mu mwibagire bibwirizwa kuba bivuye mu mutima atawurinde kubidusaba turongowe namwe mu Imana. Muri icyo gihe bibiri ibintu byiza cyane byanditswe byera biravuga ngo ni wugura akanwa kawe nanjye nzokuzuza, nkuko byanditse muri Zaburi 81:11. Turafise amasezerano akwiye mu ijambo ry'Imana ku buryo tuyizera kandi turayemera. Ntidushobora kuba umugisha ku bandi Imana itabanje kuduhezagira natwe ubwacu, kandi impano z'uburyo bw'imwemu ntizishobora gukorera hagati yacu mbere y'uko mpemu yera asukwa hagati yacu. Mbega none ushaka gukoresha impano udafise canke jewe, kubera ko none tutazifise izo mpano kuko tutizera. Imana ishize imbere y'amaso yacu no munsi imbere y'imitima yacu, kandi Imana nishira imbere y'amaso yacu n'imbere y'imitima yacu, kandi yandike muri twebwe ibijanye no kuba abizera, ibyandike muri twebwe. Kandi twabonye yuko imbere y'amaso y'Imana, imbere y'inyonga z'Imana, umuntu yitwa ko ari uwizera Imana imaze kumubatiza, imaze kumubatiza muri mwemu no mu muriro. Ibyo bituma rero turondera mu nyonga z'Imana mu isengesho rivuye mu mutima, kandi siniteguye kuvuga ubutumwa ku bantu batiteguye guhura n'umwami wacu, siniteguye kubabwira ubutumwa jewe. Byo mariki ibi bifungwa by'imwemu byose bimaze iki? Kuguhishurwa n'izi nyigisho bimaze iki? Ibyo byose turabishima, ariko none bitumariye iki? Atabushobozi bwo kubigira bizima buhari, ubushobozi bwa mwe mu butari muri muri wowe na jewe. Benda turabashiki bacu, turakeneye ubushobozi bw'Imana kurusha ibindi bintu byose biri ku isi, kurusha ibindi bintu byose. Kandi baza yuko niba by'ukuri dufise imitima y'imvuga kuri, tugashyira ku ruhande ibyiyumviro byose byacu maze tugatangura guhimbaza Imana, tukayishimira kubw'ibyo yakoze. Ntitugikeneye kwirirwa turasegerereza cyangwa ngo tugire ibyo, ahubwo icyo dukeneye ubu ni ugushima Imana gusa kubw'ibyo tumaze kuronka. Mbwe rero turiko turashima himbaza Imana kubw'ubucunguzi, tukongera tugashima kandi maze tukinjira cyane mu by'umwami no mu byo yakoze. Muri icyo gihe rero mwemu yera, mwemu wibazoza kuri twebwe, muri icyo gihe twese tuzohezagirwa kubw'ubutunzi bw'ubuntu bwayo. Imana yahamagaye Aburahamu kugira ngo asohoke ave mu bantu basenga izindi mana, maze Imana ikiramwishurira. No munsi naho nyene urubyaro rwa Aburahamu turi hano, twebwe nk'abana b'Imana turafite uburenganzira kubwo kwizera Yesu Kristo bwo gushobora kwakira ibyo Imana yadusezeraniye byose. Ntagira umuntu n'umwe yumva yuko ashyizwe ku ruhande ubujyu cyangwa buriya, ariko muze dutakambe, dusenge by'ukuri, dutakambe izina ry'umwami, tumere nk'umuntu umwe, dusenge nk'umukuru turi umuntu umwe. Turabona ko igihe gikuze cyane, ntituzi ibishobora kuba mu minsi iza. Kumbure turashobora kongera ikarata y'isi, irashobora gusubira gucyapwa ubundi busha, turabyo biriko biraba. Ibisagara biriho uno munsi birashobora kutazaba biriho ejo, kandi turazi ko turi mu minsi y'iherezo, turazi ko turi mu minsi y'iherezo. Nungire umugisha, numfashe kugira ngo mbere umugisha abandi, numfashe kugira ngo mbe umugisha ku bandi mu bihe byose. Icyo kiba icyifuzo cyacu kandi n'ibisengesho byacu twese. Kandi izera yuko mwizera ko Imana yishura amasengesho no kuva kuno mugoroba. Amen. Tata twese uri mu ijuru, ndagushimiye bivuye ku mutima kubwo ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro, iyo duheje kumva kandi tukaririmbura ko twumvise ko washikije buri jambo ryose mu bwizigigwa, waratanze ibyagezwe, waratanze amabwirizwa, kandi watanze mwe muwawe kugira ngo ayo mabwirizwa ashobore gushitswa. Hanyuma ba data barabaye ntagondwa, ntibakumvira. Mana yanje, mbega ukusiko nako tumeze, ukusiko nako nanje meze imbere y'inyonga zawe, ukusiko twese tumeze imbere y'inyonga zawe. Nicyo gituma duciye bugufi munsi y'ijambo ryawe. Iyo twumvise uyu munsi, mwami mana yanje, n'inkingi y'umuriro n'ibintu bikomeye ntibiduhagije, ahubwo icyo dushaka nuko mwe mu wawe aza kuri twebwe, maze atume ino manu iduhindukira ibifungurwa bishasha kandi bizima. Wemeze ijambo ryawe twumvise, mwami mana yanje, ntidushaka kwisuzugura cyane kugusuzugura. Mana yanje, mwami, niba bakuru b'ibihugu ku isi inyuma yabo hagendera ububasha bw'ibihugu, igihugu baba bakomeka ko kibaha, nikangahe twe abo warungitse, abo watumye bazo bafise inyuma yabo ubushobozi bwose bw'Imana bubaherekeje. Mwami, mwami Mana, turi mu bwami bwawe, turi mu bwami bwawe, ubwami bw'Imana. Mana yanje, nuze winjire mu bwami bwawe, nyinjizamo nanje, kandi shitse ibyo wagabiye gukora byose mu bwami bwawe. Aleluya. Wadutegetse gusenga tuvuga tuti ngo ubwami bwawe nibuze, ukugomba kwawe nigukoreke. Mwami kandi agusavye kugira ngo dukize wa mubi. Mana yanje, nutugirire ubuntu, nutugire neza ku buntu bwawe, kandi wiheshe icyubahiro mu buryo bw'ubushobozi. Mwami, ibyo tubivuze twakiriye bino bintu mu kwizera duciye bugufi, niho twakiriye uguhishurwa kw'amajambo yawe. Hari ijwi twumva rivuga bukebuke, reka tubwira ngo tuzibonera ugushitswa kuri mu bushobozi kw'iri jambo ryahishuwe. Mana yanje, niba ariko wabitegetse mu mugambi wawe, rero mfata kandi udufate twese, maze umugwanizi vuba azafyonyogwe mu sibirenge byacu, kuko niko byanditse. Mwami, ni wewe ushobora gukora ibyo bintu byose, si twebwe twobikora mwami ni we wenyene kuko vyanditswe ngo umwami azofyonyora wa mugwanizi mwami turavyizera warafyonyoye umutwe w'inzoka nushimwe uhabwe icubahiro nufate bendata kugira ngo ashobore gukorera nubahezagire nubasiga amavuta yawe uhe aba bantu bumva abantu uha abantu ariko barashobore kumva kandi bashobore ibashobore kumva ibyo bigishwa uduhe twese icifuzo gikomeye cyane wowe nyine ushobora guhaza icifuzo kibe muri twebe kandi ushobore kuduhaza ishimwe n'icyo bari bibi byawe mu izina rya Yesu amen.